amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.
Turi kwa 29 Kigarama umwaka ni 2019. Ndaramutse nongera ndabayikaze muri ano makuru y'iwacu azubagizwe n'inkuru imwe rudende. Janye n'imyuzuri irimaze iminsi y'inkumbi mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Ano makuru mukamubwiye kuyashinze na Jewe Alain Majesté Barenga. Mugezanje Désiré Sindihebura yaciye mu quartier amwamwe y'uburaruko bw'igisagara cya Bujumbura yasinzikaje cyane n'iyo myuzurira yatanguye mu ntango z'ukwezi kwa Kigarama. Aratubwira uko yasanze byifashe.
Amazu atazwi igitigiri muri zone ya Buterere ni mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura yarabomotse kuva kuri uwa gatanu shira ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu. Ntiziharugwa kuko atamwanya uhera atanzu ibomotse ubona. Uyu muvyeyi yemeza ko amazi kuri uyu wa gatandatu yashika ku metero imwe irenga kandi amusanze mu nzu.
Twebwe mu nzu wacu amazi yaga nko ku metero irenga uvuye hasi, urabona ukuntu amadirisha yabaye mu nzu, urabona ukuntu ibintu byose byononekaye, ibintu byaratwawe, urabona aho sinzu zarabomotse. Ni ibintu biteye ubwoba, birateye ubwoba cyane.
Uyu we ashima ko Imana yakinze kuba urubyaro rwiwe rwararokotse.
Baciye baca amatara, iyo badaca amatara abana bagwa mu nzu. Baraciye amatara inzu ishitangura gukaka kubera bari hejuru ku mameza, amazi ari kwinjira na hariya kinjira nini aenda akatabura amamire mugaba aruzura kabuyaja yazana inzira zose. Hanyuma tubonye abana basohotse tugeze hanze bica bitangura kwisenyagura.
Ibyabaye aho muri zone ya Buterere ngo bimaze iminsi mu mpera ziyindwi ngo imvura yaguye yaragahebuza.
Haraheze iminsi bitanguye kuko imvura yaguye ni ya gatatu. Hari yabanjiragwa mu ndwi yahera na dimanche yaheze iragwa, ireyo yajigwa yajare nyinshi kurusha ya mbere. Rero urumva ayo mazi yose yagumye mu nzu, ireri guye amazi yose yatwinjiyemo yinjira mu nzu asesekera inyuma asesekera imbere ari menshi cyane. Hanyuma rero kubera uburemegwe bw'amazi inzu iradukorokerako.
Uyu munyagihugu twavuganye yemeza ko inzu yiwe yabomotse yari imaze imyaka itatu ayubatse. Uruhombo ntirugira uko yoruharura.
Oya, nitwari dupanze ni yacu yari imaze imyaka itatu.
Uruhombo none ubu nigize runo.
Oya, ntabwo noharura kuko rurarenze. Ndabye ntabye ibintu maze gushira ko birarenze, sino hava mparura ngo sino bifata ingenda biharura. None ko nari umudandaza ubwa mbere ndakuri parcela, nari mfise n'ayandi maparcela naragurishije ngo mashira ko ndiko ndubaka kugira ayo mazi ntazonshikire. Mugabo ubu yarenze harabomoye hose, ubu sinshira nayo mira kuko sishobora kuvuga ngo ari nahombye abaye nimeshi hararenze. None umuntu maze kugurisha parcela nka zine shiraha aba mvuga ngo nohava noziharurira gute
kubera ubwoba bubatekeye. Naho kwegera uruhome abanza kugusaba kugwigira inyuma
ukehera aba ibihomo kajyagenda bihitana yandi mambi. Uregamiye nawe wereka kakwegamira kuko cyo ntakigifashe kurabona yasamu.
Uruzi Kinyankonge ntigononye muri zone ya Buterere gusa ku Mutakura naho ntigwahibagiye. Uyu mubyeyi aremeza ko abana biwe bataye bakomoka kubera ko inzu yari kiramusidukirako.
Kurera abana ntivyoroshe kuko abana nk'ubu ntituri kumwe, ntituriko turabaraba ingene bimeze iyo bari. Urumva ibintu nk'ibi bibaye ubuzima bwacu n'ubw'abana bwose burahunga abana n'abana bakamerwa nabi.
Yemeza kandi ko uretse ibyo ibyononekariye mu nzu sibike, harimwo ibikoresho by'ishure by'abana biwe n'ibindi yarasanzwe akoresha mu nzu.
Aha bana amakaye yo ku ishuri yose yaratwawe, impuzu byose byaratwawe, ibintu byose byari ngaha mu nzu byose byaratwawe. Urabona ko tubikura mu mazi, ibyasha byononekara kubera amazi byarononekaye navyo twaronse.
Mu gisagara cya Bujumbura imvura imaze iminsi igwa, ibyo yonona ntibisanzwe uretse aho muri zone ya Buterere ku musozi wo kuwinterekwa muri zone ya Gihosha. Inyuma y'indwi imwe iheze abantu bapfuye bakongera bakajana n'ibyabo, n'ubu ntiborohewe. Uyu munyagihugu aremeza ko bagikeka ko ababo bapfuye ndetse n'ababanyi babo n'ubu bagifuriwe n'amabuye hamwe n'imisenyi bataziwe byazananye.
Hari abo twabonye bavuye muri medese hirya y'ejo, hakaba n'abandi bahambwe ejo, hakaba n'abandi bari ngaba mwakira hejuru kubunze cyarabateye hejuru kubunze abagore abagabo babiri n'umugore umwe abapfiringa rona ko ari yubi binini binini gose nga kiguhonyoye ko kwa ruko nyine ubwiza mpegwa amazi akazi ugaporonja bagutura hariya hefari araho tuyajya kuri station iya station ni station stop 7 bariho mugabo n'itwaminga itigiri cyabo kuko aho abantu benshi gose aba n'abantu twicura yuko wabagumyanye n'ibintu byafunikiye hanye na turabwiye chef de quartier na chef de zone baraza baragerageza gupompa mugabo ntibagerageje kutubwira ngo twimbe turatse twari ziga biri ngaha kwera amabuye ntiwivana ngaha byose mu manuka ne hari yepfa abindi cyokuntu
iradukunda dive ni umwana akiri muto yiga mu mwaka wa gatanu afise imyaka 12 ubwo bafise buteye agahinda yabonye imvura ikuvye
akakonga kari nka gato abawo batsinzuka ari gato abatazi biko bizoba
ntabwo bamufise kuba muba hantu n'ubundi amazi abandanya aza
ashimvura iguye kwera ubwo babo bari bwose
uko abivuze niko biri aya mazi ariko aratemba ateye ubwoba kubera imvura yaguye kuri uyu wa gatandatu ariko atemba mu kuzi ari nako kataye inzira kagahitana ubuzima bw'abantu ku mutumba wo kuwinterekwa kuva ibyago bibateye buri munsi baragendegwa uretse abategetsi n'abihebeye imana baraza bashitse babanza gusengera abacitse ku icumu uyu mubikira numwene Terezia numwe mu babikira ndwi bari baje kugarukira kuri abo bahuye n'ibyago yabwiye ikinyamakuru iwacu icabazanye
twegwe nta numwe twabajije kiretse umubano wa bene Terezia kuri Saint Michel rero twari tuje tuzanywe n'uwo mutima w'urukundo kugira ngo dusangire akanyamuneza ka Noeli aba bavukanye tubasangize akanyamuneza noneho twasanze banagafise no mu gisabisho twashikirije twabikengurukiye umukama rero nta byinshi twazanye kuko nta makungu twaterereje ni hamwe umwe wese agira ati agasabu n'indagafise tukabigira turi mu runani rw'umubano wa bene Terezia wa Saint Michel nico gituma rwo mwabonye twatanze utuntu ataco tuvuze ariko umutima ni wo mukuru aha ni twazanywe n'umutima w'urukundo uwo mutima ubabarana n'abababara unezerwa n'abanezerewe bareme bagume mu mukama kuko Imana yo nyene niyizi igituma vyabaye kandi Imana ngo ntiharirizwa yo nyene ni nk'umushinga ntahe nkuko nabivuze mu gisabisho abona ko agenda uritongo ryiwe abonye igitoki kigeze abonye ibiraya vyeze araheza akabisoroma akabishora iwe mwene itongo rero Yesu Kristo Imana yaturemye niwe adufise kububasha n'ubukomezi byose tubikeshawe
mu bisabwa byokogwa mu maguru masha urabo banyagihugu ni byinshi muri zone ya Buterere ico tabara abanyagihugu bo ngaho ku Buterere niwo bakorera uruzi Kinyankonge
twebwe ico dusaba nka bantu tuba hano ikintu cambere cyo kugwa Kinyankonge rudakozwe n'ukuri nta kintu na kimwe kindi gishoboka twari twaragerageje kwikingira ariko ntibishoboka ico bo dufasha Kinyankonge rugakogwa nico niwo muti wa mbere w'ayamadi
ku musozi wo kuwinterekwa hari ababuri wirengero inyuma yindwi bakeka ko harabakiri mu bihomoka by'amazu yabomotse ndetse n'abandi baguye ko n'amabuye batazi yuruzi cari yakuye ayo mabuye
twese sa yuko bibaye ngombwa ari mashini canke ari uburyo bwa leta boza tukanye dukora ibi bintu ibi hama tugafurwa ngaho tukanye ibintu byafunikiye ngaho uratse ko muna matsi minsi itatu canke ine itanafuye arabora ko muri dufite n'inyama bashobora no kumubura muga tugatora amagufa urumva tuca tubaza abantu ba mungo rupangu tukagira sasa ba bantu ba mpangu zore ko basige bavuye muri metese bakaze hamwe n'abacitse ku icumu basinda ku nzu n'abandi bacomotse bakiru ko bakiro tukamifite habutse aba
aho nta wo kwibagira ko haheze iminsi mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu Burundi bwose abarundi bapfa abandi bakabura aho bakika umusaya kubera imvura nyinshi imaze iminsi igwa ivyo mu gisagara cya Bujumbura vyibonekeza muri komine ya Ntahangwa iwacu yagerageje kurondera Mustanteri wa komine Ntahangwa Edipo Hakizimana kugira agire icyo ashikirije ariko twamuhamagara telefone yiwe ikabura uyitaba
ni hano nshuti ndangwa agenshe dusoza no makuru twashimire mwese mwana wofashe kano kanya kudutega yomi tungira twifuriza kuronanirwa mu byanyu no mu banyu mugiraho muba muba
amakuru yiwacu
amakuru yiwacu